Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika. Site yacu internet aho mushobora kuronka makuru n'ibiganiro ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Niwo mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi mu cyumva saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. No musi tugiye kuganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Bubirigi mu mpera zindwi ihejeje kurangira. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku itariki 17 gushika 22 z'uku kwezi kwa kabiri, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi ba leta y'u Burundi bari mu rugendo mu gihugu cy'u Bubirigi aho yari yitabiriye inama ya gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya i Buruseli ku mugwa mukuru w'u Bubirigi. Ubwo rugendo rubaye mu gihe igihugu cy'u Burundi kitari giheretse kwitaba no guserukira igihugu cy'u Burundi mu nama zo ku rwego rwo hejuru ku mugabane wa Buraya kuva mu mwaka wa 2014. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya zakuyeho ibihano byari bimaze imyaka 6 byarahaye igihugu cy'u Burundi. Yamara habari mu mashirahamwe amwamwe haranira gateka ka muntu siko babibona mu rwandiko ruheruka gushigwa habona gwashizeho umukono amashirahamwe 17 yatandukanye menshi muri yo kandi yari yaragwanyije intwaro y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza bavuga ko bakiriye nabi ingingo y'ubumwe bwa Buraya yo gukura ibihano ku gihugu cy'u Burundi. Bo babandanya kuvuga ko agateka ka muntu mu Burundi n'ubu katifashe neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriwe n'abarundi baba mu mpinga mitandukanye ya Buraya aho yari ari mu rugendo rwe mu Bubirigi, ariko kandi hari n'undi mugwi w'abari baje i Buruseli mu myiyerekano. Uno musi mu kiganiro muri sanga rero turaza kuha ijambo abanyanya b'Ijwi rya Amerika bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri ico kibazo cerekeye niba u Burundi bukwiye kubandanya bushigwaho ibihano nkuko bivugwa n'umugumwe bavuga ko agateka ka muntu kabandanya kutifata neza mu Burundi canke ababona yuko kumbure igihugu c'u Burundi kiriko kirogorora kiriko kiraja mu nzira nziza nkuko bivugwa n'ishira mu gihugu bwa Buraya aho baheruka gutanga imfasha shanyo ku gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana rero duteguriye inkuru mu mpera zindwi irangiye aho umukuru w'igihugu asubiriye mu gihugu cy'u Burundi mu rugo rugendo rwiwe. Reka tubanze twumvirize iyo nkuru.
Kuri no w'Imana mu ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama aho abarundi bari barindiranye gishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro hari abamenyesha makuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira kamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba.
Arashimwe intambwe Burundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero. Ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino tu Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214 muri zo miliyoni 214 imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kya ca Rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi wore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba ibijanye n'uburimwe n'ubworozi amagara y'abantu byanye n'inyigisho mu mashure ivyo byose rero kwace tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba.
Inyuma iyo nama yari yamuzinduye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babiburayi bipfuza kwifatikanya n'abandi miterambere y'igihugu.
Nkuko namanda bivuga barundi barahindutse ivyo nabonye barahindutse cyane kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose ntitwavuga ngo imigambwe itankiyi baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikirizwe no Burundi bumeze nabo baratanga ivyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose nta uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo negura bamwe mu Burundi baba ku mugabane wa Buraya.
Hariho ikitatu ryoheye kubona hakira Burundi bacifuriza nabi Burundi. Twarabonye Abarundi bakeyi bari kurusha aho sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ntibihane Burundi. Turababajwe n'uko Burundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nk'uko bisutse ivu mu maso kuko nta n'umwe yabaraba nta n'umwe yarabakeneye mugabo murumva yuko hari bimaramare.
Federico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga wagateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inamashinga mateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose.
Natureke twivuga ico twipfuza. Umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba Barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza nahe basende FDD avugira Barundi ku rubuga ari sende FDD atawende muntu numwe afisi jambo ni abashaka demokrasi ni yicara demokrasi tuyiganire uko gucinyiza si demokrasi ivyo ni vya gisirikare turavyanse.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakajije Burayi kugira bumvishe abagize umujyango umwe bwa Burayi ku Burundi bukwiriye kuva mu bihano. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Desira Tungimana kuri inkuru duteguriye. Nkuko muvyumvise rero hari impande zibiri abamwe babona yuko ibihano byari bikwiye kubandanya ku gihugu cy'u Burundi abandi bakavuga bati oya ahubwo igihugu cy'u Burundi kiriko kiraja mu nzira nziza n'imfashanyo na n'ubumwe bwa Buraya buriko burabona yuko cogoroye bukaba buriko buragifasha. Reka rero tugurure imirongo ya telefone twumve ibyo abanyamanyi b'ijwi rya Amerika bafise babishikiriza. Turifuza kandi mu kanya kari imbere kuba dufise impande zari ziri mu gihugu cy'u Bubiligi ku munsi wa gatandatu aho bakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abari kumbure mu myerekano muri ico gihugu nyene. Reka tubanze twakire abanywanyi duhereye kuri Kwizera. Kwizera uraho neza?
Yego yego.
Amahoro neza, uduhamagaye uri hehe?
Murakoze cyane. Nk'uko arubivuze nitwa Kwizera Eliezer, ndi gise mu karere ka Rulindo ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndishimye cyane kandi kuba mumpamagaye kuko ijwi rya Amerika rwose nge ndabakunda mu nshuti z'akadasohoka kuko ni radiyo ntabwo njya nkuraho urushinge rwose.
Ni byiza cyane, urakoze.
Yego yego.
Ego kibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo cerekeye urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi aho bagize bamwe manifestation ariko kandi abandi bakanamwakira neza bakavuga bamwe bamwe ati ibihano bikwiye kubandanya abandi bati oya nibive ku Burundi wewe uvyumvira kwiki
ngewe urabizi neza ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'abavandimwe ni igihugu cy'abaturanyi buriya ugabye kuba perezida yateye intambwe yo kugera mu Bubiligi iriya ngifata nk'intambwe nziza ishobora gutuma u Burundi nabwo noneho bushobora kwaguka kandi biriya bihano bigomba kuvaho kuko ntabwo ari ibintu bikwiye igihugu cy'u Burundi baramutse bagikomore rwose ntekereza ko byarushaho kuba byiza cyane.
Ego none kwizera kuri wewe nk'ibihano iyo bihawe igihugu ubona ari nde bisinzikaza kurusha abandi nabategetsi n'abanyagihugu ni igihugu
ntabwo iyo igihugu gihawe ibihano ntabwo ibihano simbona ko bibangamira abategetsi ahubwo ibihano twe abaturage abanyagihugu nitwebwe twebwe ingaruka zikomeye cyane kuko abanyepolitike byabagiraho ikibazo akaba ariyo mpamvu biramutse bitunganye rwose biriya bihano bigakurwaho burundu ntekereza yuko abaturage b'i Burundi nibo mbere na mbere byagirira akamaro kuko leta yagira umumaro kuko niyo ifite urufunguzo nk'uko bateye intambwe yo kujya mu Bubiligi ariko ibyo ari byo byose abaturage abanyagihugu nibo ba mbere buriya bifitiye akamaro.
None gaya kwizera ko mbure buduha nk'akarorero bamwe bakumva nk'abanyagihugu bari mu gihugu iyo habaye nk'ivyo bihano duhe nk'akarorero nka kimwe mu bintu uhora ubona bishikira canke bigwa nabi ku banyagihugu iyo hari ibihano ku gihugu
nk'urugero buriya naguha ubu hariya mu Burundi ushobora kujya kubona ukabona harimo nk'abantu b'urubyiruko rushobora kuba rujya kwiga mu gihugu cy'u Bubiligi wenda harimo nk'abantu bigayo cyangwa se hari ibintu bishobora kuba biva mu Burundi bikajya mu Bubiligi ibyo byose iyo ni imbogamizi nko ku muntu wenda ufite imari runaka wenda bizinesi yakurata mu Burundi ariko akanayisohora hanze ubwabyo ni imbogamizi ubungubu ntekereza ko hari ikintu abahombye kandi kugira ngo kizagaruke gifata igihe kirekire ariyo mpamvu ubona ko umuturage ku isonga buriya niwe niwe ugira ikibazo n'imbogamizi ya mbere igiraho ingaruka kurusha umunyagihugu buriya ntabwo ashobora kuba yagira ikibazo cy'ubukungu kurusha umuturage ayobora umuturage mbere na mbere ku isonga buriya bafite nk'urugero nari nguhaye niba umunyeshuri yavuga mu Burundi akajya kwiga mu Bubiligi buriya ikibazo kiracyavuka urumva agiye gusikisha amashuri bizinesi runaka umushoramari yakoraga mu Burundi akajyana mu Bubiligi yarahagaze
birumvikana birumvikana. Kwizera turagushimiye cyane ku cyumviro cyawe ushikirije turagushimiye cyane
ndabashimiye rwose kandi ijwi rya Amerika ndabakunda cyane hano igisa mu karere ka Rulindo ndabakunda cyane mu mudugudu nerereyemo mu mudugudu wa Gakovu ngira ngo radio yanyu yumva amasaha yose yakabaye nta kintu na kimwe kiyacinshika uriya.
Birumvikana ni radio yanyu ahubwo mwebwe abanyagihugu kugira ngo mushobore gushikiriza ibibazo by'iyumviro mushobore kuronka amakuru biradushimisha kumva namwe bibagwa neza.
Yego murakoze.
Tubandanye ku murongo wa telefone rero mu kiganiro muri Isanga twakire gateretse amahoro neza gateretse Christophe.
Amahoro neza.
Uraho urakomeye.
Yenda shima kweri.
Uherereye he?
Yenereye ibujumbura na Mukabondo.
Ego sinziko sinziko inkuru twashikirije mu ntango y'ikiganiro aho Perezida Evariste Ndayishimiye yashika mu Burundi agashikiriza uko rugendo rwe rwagenze mu Bubiligi mu mpera z'iyindwi akavuga yuko rwagenze neza Burundi bwaronse imfashanyo kuko kumbure igihugu kiriko kirogorora wewe ubivuga kwiki kuko hariyo nabavuga yuko ahubwo Burundi bwari bukiye kubandanya bugirwa ko ibihano kuko hari ibintu byinshi bitarahinduka wewe ubivuga kwiki
mu isanzwe nka jewe ndiko nditegereza kumbe ni ibintu byaba bimeze Ego kuba yagize urugendo ni byiza ariko sibyeshi bishobora kuduhimbara turabye kugena ibintu bimeze hirya no hino urashobora gusanga ibintu bimwe bimwe bimeze neza ibindi ugasanga bimigenze nabi.
Ikihe kintu wifuza ko cohinduka canke cotera intambwe imbere?
Njye nk'icyo nokwifuza cotera intambwe ni uko hoba agateka kazi na muntu akubahirizwa. Ikintu cyose umuntu ari mu makosa afashwe agahanwa nk'uko biba bitegeje n'amategeko. Hanyuma ibihugu nabyo byadufatiye ibihano bikabona yuko mbere yo kurekura yo kudukura kw'ibihano bakabanza bakaraba ukungene ibintu bimeze mu gihugu yuko byose bigeza kuba byubahirijwe. Hanyuma umuntu akagira ubwigenge aho aba ari hose, akagira ubwigenge amasaha yose aba ababwiye ku gikorwa kiwe agashyika amahoro atamuntu ariko aramutotera hirya no hino cyangwa ngo dupfuki by'imisambwe by'ibiki by'ibiki kwa mudasanga ibyiyumviro ntibisigure kumwe cyangwa mwangana. Yego hano njye nicyo mba mbona demake yagikwiye kandi nicyo cyubahirije mu muntu cyangwa musanga ibyiyumviro ukabyumva kumwe mu bintu byose kuko hose mu bihugu byose byo ku isi si ngombwa ngo abantu muhuze kuri politiki. Yego
none ku rwego kumbure nko kuko w'amakaritie cyangwa rw'intara hariho uburyo bwo gushikiriza ibyo byiyumviro kugira ngo kumbure bitoregwe inyishu muraronka akaryo kumbure aho uherereye bwo kugira icyo mushikirije haba ku bayobozi b'akarere cyangwa niyihe nzira ubona yoba yoroshe kugira ngo ushikirize ibyo byiyumviro?
Kubishikiriza ni kimwe hari naho nk'ibyo ugiye kubishikiriza mutabyumva kumwe wasanga nawe ari icyo kugirira ingaruka mivaye naho utaro nkaho umuntu ashobora kubishikiriza. Kubera utashobora kuronka aho ushobora kubishikiriza urumva hariho bimwe umuntu ashobora kugenda aratinya kuko umbo yo kwikingira waramara kabiri. Yego kuko yaba umuntu nawe yaba nk'aho arabishikiriza bimwe bimwe kuko waba undi bati umugani mu kibindi nutazize umwungu arazira umusoma ikirukuru umuntu akakivuga aho bitagenda neza akaronka akivuge.
None kuri wewe gateretse hoba ari cyane cyane nk'uko wabivuze ni ku rwego rw'umutekano, urwego rw'ubutungane, urwego rw'ubutunzi, ubudandaji, ni hehe cyane cyane wowe ubona yuko hakwiye gutera intambwe?
Bisanzwe mu rwego rw'ubutungane mu gihe hose hari amahoro mu gihugu kiba kirimo amahoro atamuntu avuga ati nakaramuhotera muri ubu buryo muri ubu n'ubu ibintu byose bishobora guhita bigenda neza mu gihe umutekano, ubutungane byose bigenda neza, umuntu akubahirizwa aho byose bishobora kugenda neza, byose bishobora guhita bica ku murongo mu gihe cyose biba biri ku murongo umwe, ubutungane n'umutekano. Yego n'ibiciro bishobora guhita bigabanuka kubera iki hari umutekano, ubutungane umuntu akigenga. Hariho byinshi biba bica bigwa mu mporero kubera iki atakubahiriza agateka akazi na muntu ataki byose bimeze nabi n'ibindi byose bica biza byisunga ibyo by'ubwa mbere mu gihe habuze umutekano hakabura amahoro hakabura kubahirizwa agateka akazi na muntu satatire n'icyo gihe byose bica bigenda uko nyine.
Ego birumvikana gateretse urakoze cyane kuri icyo cyumviro nizeye ko kumbure abayobozi bakumva kandi bumva icyumviro cyawe kandi yuko ashobora kugira igihindutse kuko ni icyumviro nk'umunyagihugu ufise kandi wizera yuko ibintu bishobora guhinduka.
Yego bihindura naho byo byiza kweri kuko n'ubu cyo cyari igihugu cyiza yego bimeze neza batavugwa bamwe bakumvikana byo byiza cyane.
Ego urakoze cyane gateretse turagushimiye. Reka tubandanye ku murongo wa Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira ibyiyumviro by'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo. Twakire Twizeye turi kumwe ku murongo. Twizeye Imana murantunga ni Twizeye Imana Jean amahoro neza. Ego
amahoro amahoro mu bavandimwe.
Urahora komeye.
Ndashimye Imana.
Uherereye he?
Jewe tuvugana ndi Kigali. Mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka. Yego.
Icyumviro cyawe ni ikihe kuri iki kibazo cy'uyu munsi aho tuko turaraba ibyerekeye igihugu cy'u Burundi, niba ibihano abanyaburaya bari bagishizeho haciye imyaka itandatu baragikuyeho bakongera bakavuga ko bagiye gufasha igihugu cy'u Burundi mu guha imfashanyo, hama kumbure bamwe bakavuga ati oya ahubwo byoguma, wowe ubibona gute?
Ntukuri ku kibazo cy'u Burundi kuba cyarakuriweho ibihano ni ishimwe rikomeye, ni iby'agaciro ku gihugu cy'u Burundi. Kuba cyarakuriweho ibihano rero ni ukuvuga ngo u Burundi bugiye kongera gusubirana ubukungu bwari bwaragiye, navuga bucika intege, navuga hari ibitagendaga neza, buriya ziriya nkunga zituruka hanze duhabwa n'amahanga bizazunganira ibyo igihugu kigeraho. Ibi rero iyo igihugu gihagarikiwe inkunga nka kuriya, hari ikintu kigabanyukaho nko ku gihugu. Rero kuba Burundi bwarafunguriwe, navuga ko Abarundi bagiye kongera biteza imbere, iriya nkunga izo yunganira abaturage abanyagihugu. Navuga ko Afurika muri rusange, navuga ko buri muntu wese yakishimira ku mwanzuro wakuriweho igihugu cy'u Burundi, kubera ko buriya iyo mu igihugu gihagarikiwe inkunga hari byinshi gitakaza.
Yego, birumvikana. Urakoze cyane. Reka duhe akaryo n'uwundi munywanyi w'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Eve Ndayikeza, nawe kaze neza mu kiganiro, muri isanga.
Kaze, murakoze cyane. Okay, namako mavoko ni byerekeye n'uruzinda kwa Perezida.
Ego.
Sindi ko mamaze kuboneka ubwira nabure kuvuga.
Ego, turi kumwe turakumva. Duga ku ijambo.
Ego. Uruzinduko ntikwari rumbi gutujya mu bindi bihugu. Kuko urabona ko wa mbere yasa n'ukaranywe, ariko wari karasa n'ugendera ibindi bihugu, turibaza twizeye ko hari akarusho izoba mu Burundi. Ego.
Muhe gisata mukihe gisata wizera kubonamwo akarusho cyane?
Yewe, reka twizere mu cy'imigenderanire n'ibindi bihugu, kuko ibindi ntibiraza, kuko nawe ni iby'umutekano avuga ko bicara inda neza n'iby'ubutungane. Nubyo bitari mu gihugu ntarakinda kiba kiba kigenda neza. Ndibaza ni bukebuke bakiri mu ntango ngira bitoza, nanjye mfite intambamyi nyinshi zamutegeje itego kugira ngo ntabandanye mu zenye yiwe icyo ariko arakora.
Migambi yiwe. Urakoze cyane Eve Ndayisenga. Kumbure waduhamagaye uri mu kahe karere?
Ya, mu Rwanda.
Urakoze cyane Eve ngaho mu Rwanda, turagushimiye ku cyimviro cyawe.
Murakoze.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. No munsi wa kabiri turiko tuganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera z'indwi irangije, aho aheruka gutaha ashikiriza yuko u Burundi bwaronse intererano imfashanyo y'amafaranga atari make kugira ngo u Burundi bwogorore, u Burundi bubandanye mu nzira y'iterambere. Tubandanye ikiganiro mu kanya tumira mate turagaruka.
Bakunzi b'umukino wa basketball, Irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL, tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri Basketball Nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uyu munsi. Reka tubahe inkuru twashikirije mu ntango abacinjira mu kiganiro canke abacumviriza ikiganiro mwumve. Turiko turaganira ku rugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho mu mpera zindwi turangije yari mu gihugu c'u Bubiligi, mu nama z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika. Reka twumve inkuru hama turabandanye.
Kuri no w'Imana mwijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba.
Arashimwe intambwe Burundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero. Ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214. Muri izo miliyoni 214, imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiyaga ca Rusizi. Ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi bore kubibungabunga neza, hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikana bisata amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu byanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo byose rero kwace tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba.
Inyuma iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babiburayi bipfuza kwifatikanya n'abandi miterambere y'igihugu.
Nkuko namanda bivuga abarundi barahindutse, ivyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu, warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe icanki baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje. Twarayaze neza, ndabashikiriza mwene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka, kandi ciza nuko bose ubu nta uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka, urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivya negura bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya.
Hariho ikitatu ryoheye kubona hakira Barundi bacifuriza nabi Uburundi. Twarabonye Abarundi bakeyi bari kurusi aho sinabishimye n'abagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Uburundi. Turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu, ni nk'uko bisutse ivu mu maso, kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye, mugabo murumva yuko ari bimaramare.
Federico bamvuga inyumvira yari mu batunganije imyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimo no kunyuruza abantu, nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose.
natureke twivuga ico twipfuza umuntu yavutse yishira yizana ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira habe namba twebwe dukeneye ko tuba barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka nico ndandaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi ari nziza tukavuga ko ari nziza nahe ba CNDD-FDD avugira barundi ku rubuga ari CNDD-FDD de atawende muntu numwe afisi ijambo niyaba ashaka demokrasi niyicara demokrasi tuyiganire uko gucinyiza si demokrasi ibyo ni bya gisirikare turavyanse
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje burayi kugira bumvisha abagize umujyango umwe bwa burayi ku Burundi bukwiriye kuva mu bihano Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Nguko muvyumvise rero aba ni bamwe nabari bashikiriza ivyumviro vyabo harimo no mukuru w'igihugu cy'u Burundi president Evariste Ndayishimiye ku rugendo yararimbwo mu gihugu cy'u Bubiligi mu mpera zindwi turangije etwa twifuje rero kuronka impande zitandukanye zo kuri urwo rugendo cyane cyane abari mu gihugu cy'u Bubiligi bari bari haba mu myirekano canke bari bamwakirie ariko biratugora gato bamwe twabaronse ku murongo wa telefone biriko biragorana ko binjira mu kiganiro abandi ntibabonetse ariko turaza kubandanya tugerageza kubashikiriza ibibazo n'ivyumviro vy'abanywa nyibijwe rya America umwe mu bote ko turagerageza kurondera ni Aime Magera yari muri bamwe mu bateguye imyirekano ku munsi wa gatandatu mu gihugu cy'u Bubiligi twifuza kandi no kuronka bamwe mu bari muri mu bakirie umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu cy'u Bubiligi tuko turarondera kandi ku murongo wa telefone twiza ku murongo twemerewe yuko aza kwitaba ikiganiro ni honorable Anselm akabari umwe akabari umuyobozi wa diaspora ndundi mu gihugu cy'u Bubiligi nayo nyine turamuronka mu kanya kari imbere tuko turagerageza kumwongera ku murongo wa telefone reka tubandanye ko muri twakira abandi banywanyi biradijwe rya America turabona abatari bake muri kuri Facebook mushikiriza ibibazo ivyumviro ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko Aime Magera tumuronse atubwire uko vyari bimeze mu gihugu cy'u Bubiligi ku munsi wa gatandatu Aime Magera kaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kuntumira
murakoze
turaho taramukije kana abandi ba twiko dusagirije muri kudusutuma gusangira ikiganiro hamure nabo ba niko bashaka kubaza ibibazo
ego murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe Aime Magera mwari muri bamwe bateguye imyirekano ku munsi wa gatandatu aho president Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu cy'u Bubiligi imyirekano uwo munsi ahanini intumbero yari yihe muri make
muri make nashaka mbanze shimira abantu nyene bitavye ico gikogwa igikorwa citeka bashobye kuza kugaragaza akababaro kabo bakaza biteguye mugako kabona ko bari banyotewe gushikiriza kiri ku mutima kandi ico gihe cyari be bidasanzwe mwarakurikiye mwese amakuru kuno hari gihuhusa igikomeye cyane igikuhusa citwaye ni hari hakanye cyane gose ariko abantu ntibacitse intege baraje ari benshi acuge n'amatre yari make kubera nyene ivyo vy'ico gihuhusi kandi biri twateguye ikiringo kitarenga iminsi itatu iminsi ine babura ko abantu bari banyotewe ko baza kugaragaza akababaro kabo kugira berekane yuko igihugu cy'u Burundi atari nyabagendwa nk'uko abandi babiririmba rero abantu rero murankurikira
yego
rero abantu baraje turagerageza kwerekana ako kababaro amasaha abiri turashimira leta y'u Bubiligi yashoboye kukwemera yuko ikaduha uruhusha rwo kugaragaza aka kababaro kacu dufise imbere y'icicaro cy'ubumwe bwa Buraya hanyuma tukashimira n'igipolisi caje kikaturinda atari nk'ahandi usanga baca bazana amasase abantu ahandi ugasanga bazanye amahiri bariko barahita abantu amari twarakoze rero gushika turarangiza turataha mu mutekano ntangire
Urakoze cyane, urakoze cyane. Urabivuze ko abaje kushikiriza umubabara barashoye kuronka ko karyo babishikirije hanze no aho hari hakanye, ariko kandi twarumvise twarabonye yuko hariho nabadashigikiye ubutegetsi, kumbure bari bari mu nyubakwa yari yakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakanashikiriza n'amajambo. Kuri mwebwe mwabibonye gute, mubivuga kwiki, kumbure ko bari bari muri cyo kibanza hakuba hanze, namwe mwabibonye gute?
Twabibonye neza kuko twebwe umuntu wese ashikiriza icyubwiro ashaka, kuko twebwe turi mu bihugu bya demokarasi, dushyigikira demokarasi, tuba turonda demokarasi, naho tubona ikiri kure mu Burundi. Abantu rero bashitse aho hantu ntibatwara ibyiza ko bagiye bakumviriza umukuru w'igihugu bakamubaza ibibazo biyumvira, ibibazo bibabakiye. Twe turabishima cyane, niba babajije atari bimwe byo guherekeza, bagiye babaza ibibazo by'ukuri, kuko narumvise nk'umutama ahumuye mbona impa yarabajije ibyerekeye ibyo agateka kazi na muntu katatu ukuntu gatosekara. Ibyo ntibatwara ibintu byiza cyane, kuko natwe nibyo twari kuturagaragaza, twari kuturagaragaza muri iyo mbeho muri icyo gihusi iyo tampete bavuga itwaye nise. Rero twe twibaza ko wagiye hariya agashikiriza ko kababare, ni byiza mugabo rero nk'umuntu yogenda hariya mugabo akamaka telefone, kandi ya telefone agomba kuvuga ati ndahurira n'inshuti n'abagenzi hama twifotoze n'uwo muri abo bantu, kumva ko atari kwidegenja kwari kurimo, kuko kuvuga ati ni conference publique, ni kuganira n'abanyagihugu, ni kuganira n'abusaze mu Bubiligi, mugabo ugasanga n'uburenganzira bwo kuba ufite igikoresho cyawe uvuga ati ndagera kwifotoza, urabona ko harimo ikintu cyakoba niko navuga.
Ariko nk'uko mubizi inshingano nawe magera mu bibanza birimo umukuru w'igihugu, kenshi umutekano uba ukomeye cyane, ubutegetswa kubahirizwa. Ndakeka ko bishobora kuba byari kimwe mu mpamvu baba baratse amatelefone abantu.
Cyeke kwitwa cyeke kuronda ibyitwazo bitari umutekano w'umukuru w'igihugu ubucu buri cyangwa abandi bawucunga umutekano wacungwa n'ababirigi, kandi nibaza abantu bakama telefone kwa abakora ababirigi abantu bari bagenda n'umukuru w'igihugu. Njye nitwa bizamo kure, kuko ariyo amadari na bamwe bari bafite izo telefone. Donc urabona ko kuri jewe nuko ngutashaka kugira berekane koko abantu bariyo cyangwa abantu bari hanze kugira bakume bakurikirane ibiriko biraba niko birako.
Ego mushika nayo magera mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bujumbura cyangwa bwa Gitega bavuga cyane cyane mu minsi yahera, mu myaka yahera bavuga cyane cyane ko intwaro y'umuhisi president Petero Nkurunziza yarenze ku masezerano yarusha muri 2005. Ubu opposition abatavuga n'ubutegetsi abari mu Bubiligi aho mwari muri n'ahandi iburaya, opposition ikibazo cyane cyane ishimika ko niki
ikibazo cyarusha n'ubundi cyarandi kirarangira murazi yuko mu 2015 twari mu biganiro byatangurijwe Kampala Entebbe mu Uganda. Ibyo biganiro byaratanguye bitanguzwe cese na nyakubahwa perezida wa Uganda, hanyuma turabandaniza Arusha kugira ngo turonde ukuntu tora inyishu irama kugira ngo ukuntu twogumana mu masezerano ya Arusha. Ibyo biganiro byarabaye birabandanya mugabo ukabona ko umukuru unoze umugambwe umwe nabo bacuditse, ni ukuvuga CNDD na leta nabo bacuditse batashaka kubyitabira. Ibyo biganiro rero byaratangwe mugabo gushika uno munsi ntawe uzi iyo byahereye, gushika uno munsi ibiganiro bya ntibavuze ati havuyemo iki, ntibabwiye Abarundi mugabo twarumze ko hari icegera hariho urupapuro rw'inzira rwavuyemo mugabo nibyo twumvise mugabo ntibigeze barushikiza Abarundi. Mugabo cyo navuga nuko Abarundi sinzi bari barindiye yuko hagira ikiva muri ibyo biganiro, kubyo nibaza kuri je ko nibyo biganiro byagomba kubana, kuko ntacyo ntivyigeze birangira. Hanyuma icyo nuvuga nuko biravye umugambo uri kubutegetsi wa ici ushatoba uraha kuza no muri ibyo biganiro, hari biganiro bya bituruganishwa mu 2018 mu mwaka wa 2018 uraha kubyitabira, ahubwo bacha barihuta bagira ibindi bagira ayandi ma ibizwe yindi bizwa zishingira ni hamba y'amasezerano ya Arusha. Ni ukuvuga rero amasezerano ya Arusha n'ubu tubasha yashimitse ko kuko niyo masezerano tubona yuko yashoboye kuzana amahoro mu Burundi, niyo masezerano ubona yuko yari akwiye kugaruka muze mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Nk'uko twabwiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika twagerageje cyane kuronka abari bari mu kibanza cyo kwakira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kumbure hari harimo kandi nabari mu mugambwe CNDD-FDD ariko ntibashe kuboneka cyuko turagerageza ku murongo wa telefone kuronka umuyobozi wa diaspora ndundi mu kanya gato araboneka ariko mukurindira reka twakire abanyonyi biradijwe cy' America bakifise ivyumviro nabo nyene nibibazo twakire Mucho Pierre Claver Mucho Pierre Claver Kazenez
Amahoro cyane
Amahoro akomeye Mucho Claver duhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo turafise umutumire Eme Magira Ubu ufise icyumviro canke ikibazo ku mutumire Eme Magira ku murongo wa telefone
Bo jewe ni icyumviro kubya Eme Magira nta kirekire nabivuga ko Halo
Ego turi kumwe
kuko Eme Magira n'umusitwaye ashobora gushikiriza ibyumviro byiwe nadahungabanije umutekano w'inzego hanyuma icyo novuga nuko mu bisanzwe ibyo bavuga yuko kuba baraguze ko ibihano bitari kuvaho numva ko katari ko kari kuvugwa bivanye n'ingene mugabo genda byiyumvira nibaza ko bari gusaba ahubwo ababikuyeho bakagira icyo basabye leta kuko nabo igihe babifata hariho icyo babifatiye hariho icyatumye babifata nimba rero ibyo byatumye babifata barabonye ko byavuyeho byose ubwo kubikuraho byari nta kibazo rero nibaza ko ubwo Eme Magira batari kwiyamiriza leta y'i Bujumbura ahubwo bari kwiyamiriza bakuyeho ibihano mu gihe babona ko icyo bari babishyiriyeho nimba bari babivuganye ko kitari bwaveho nibabwa ko byari kumera uko mu cyumviro cyanjye
birumvikana Mucho Claver urakoze cyane ku cyumviro cyawe turagushimiye
namwe murakoze
ego ngaruke ku mutumire Eme Magira amuvuga ko igihugu cy'u Burundi gikuye kugumizwaho ibihano mu bisanzwe igihugu kiri mu bihano nkuko bamwe mu banyagihugu babishikirije ku murongo wa telefone babona ko abanyagihugu bamwe bahahombera cyane ubuzi burabura ubutunzi bugasa n'ubuhungabanye n'ibindi byinshi mwebwe kandi musanzwe mufise n'imiryango mu Burundi naho nyene yumva izo ngaruka z'ivyo bihano mubona koko vyari bikwiye kubandanya biriho kugihugu cy'u Burundi tubwire icyo mwiyumviye
nje nibaza yuko tutabitegera kumwe kuko ibihano nibaza ko ifashanyo iri kubiri kuri jewe sinibaza ko byari bihano nkuko bavuga ko bihano bahaye bafatiye Abarundi bihano bafatiye leta iyo leta bayagiriza no gushaka uno munsi yuko idatunganya neza akazi na muntu niba ivyo bihano babifashe kubira gateka kazi na muntu katafashwe neza mu Burundi tukamenya yuko abantu baguma bafa abandi banyuruzwa abandi ugasanga bariko barahohoterwa batabata mu mabohero byabandanye kwa kuri kandi n'ivyo vyegeranyo nguza makungu n'ivyo bya by'u Burundi by'abarundi biravyemera mbere na n'umukuru w'igihugu nyine yaravyemanze yuko abantu banyuruzwa abantu baborezwa igufa ariho nk'umunywanyi wacu Matata Auguste yishwe n'iperereza mugaryo perereza no munsi abatumye yishwa babamufashe bose baracidegene numva ni perereza ryose rifatwa n'icyo n'ubwo bwicanyi abo sibo bonyene abantu bafunzwe n'isinzi urumva rero kuba bafashe ibyo bihano babifatiye leta ntibabifatiye abarundi kuko icyo bita aide humanitaire nicyo kirabanda kandi nta wundi yovuga ati ndimufashe mu bugenzi bw'uyaga nkuba ndimufashe mu bintu by'ubuvuzi ibyo byigeze bihagarika no kubwira yuko ibice 80 ku ijana musha mubuce mubaza ibice 80 ku ijana byagumyeho kwe tuvuga ati rero hagufata yo mafaranga iyo leta bafatiye ibihano no vuga kumushirangaje ntwari yo hagati mwese murabize abo babura nyaburanye ne bamushize kuri se abantu bafatwa ibihano kubohera bamwagiriza kuhuta akatira kazina muntu ayo mafaranga rero hakuyashira muri yo leta muzi yuko yo leta amatungo ya leta yahe aja mu mufuko w'abantu bamwe tuvuga ati kugiye amashira hamwe yahora ayashikiriza abanyagihugu ningo akayashiza abanyagihugu atazinze guca muri leta nibandanye ku mukandi baha leta izogenda leta irimo abasirikare uko mukuru w'igihugu n'umusirikare umushikiranganje wambere n'umusirikare umukuru w'inama umushikiranganje w'intwari yo hagati n'umusirikare urumva icyo gihe ni intwari ya gisirikare ubwo rero dukeneye demokarasi ya gisivili ntushobora guha abasirikare kandi abasirikare uzi yuko bari muri ibyo bihano kandi n'ibyo bishatwe n'ibyo bihano bifatwa kitarahava ibyo rero twiyamiriza ukuntu umusubira gufasha leta kuko ni de budgeter direct baravuga ko Amerika yatanze miliyoni y'amadolari amajana ane iyo miliyoni y'amadolari amajana ane ku myaka itanu iyo miliyoni ntawuvuga ati abantu bayatangiye kubera iki ku mwaka uheze baratanze miliyoni 80 hanyuma kuri uyu mwaka naho batanze miliyoni 80 ayo mafaranga si mashasha abantu bayatanga urumva rero uhari ugize igiharuro ujusanga iyo myaka kuri iyo myaka itanu nivyo miliyoni 80 bazoba batanze umva nta kintu gishasha bavuga ngo bango baratubwiye kuko bije abo ubutegetsi bukeneye nayo muri bije natwe tuvuga ati bije ya leta izozi igura igitoro cy'abapolisi igura igitoro cyo mu iperereza igura igitoro cyo kuza guhemba abantu mu iperereza baza gufata abanyagihugu b'abanyuruzi twebwe numva twabishyigikira kandi ari bintu byiza bicinyiza abanyagihugu ari bintu byiza bica abanyagihugu
none mushinga ntahe magera intwaro zarahindutse ibihano byafatiwe ku ntwaro ya Perezida Petero Nkurunziza uko ndavyumva none iyo myerekano yari nukuvuga ko mwiyamiriza igihugu ishiramo igihumwe bwa Buraya niyo mwagiriye imyerekano mwerekana ako kababaro cyane mwagize imyerekano mwerekana kababaro kibiko biraba mu Burundi kuko numva ko mwagiriza ubumwe bwa Buraya yuko bwakuyeho ibihano ataco bafatiye koko mubona ataco bafatiye ko ntacahindutse mwagize imyerekano aribo mwiyamiriza
nibaze ko tugomba gutandukanya ibintu kandi kuko nguru nziza n'umuntu mugabo yaserukira leta yararimo yaserukira leta atwara kandi kandi cyo gihe ntiyatwara wenyine n'uwo ministre wo udoreteriere bavuga yari mu bakorana na n'umuhisi nyakwigendera nguru nziza umushi mukuru w'igihugu cyo munsi ndayishimiye bakorana hafi yari leta y'umugambwe kuko CNDD ni system n'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe wagirizwa ayo mabi yose kandi uwo mugambwe ntufata abantu ngo uvuge ati turabikuye kubera bakoze ayo makosa hari ubucamanza ubwo bucamanza ntibubacira imanza urumva rero izo mbonera kure zitwagwa n'umugambwe CNDD muri uwo mugambwe CNDD nawo utwagwa n'abantu abo bantu rero nibo bakora amakosa mugabo bakora bishimikize intwaro barimwo bishimikize icicaro barimwo bishimikize n'uwo mugambwe barimwo mugabo bakoresheje uburyo bwa leta nibyo rero nayo ndabwiye nagomba gusobanura rero kuvuga ati twebwe twabaze twabwira abanyaburayi ati ya mafaranga mugomba mwagomba gutanga cyacitwaza cyangwa cyakintu cyatumye ibibazo mufata ingingo yukureka guha amahera leta mugomba mukayajana ubwo nyene ahashikira abanyagihugu aciye murajya amashyirahamwe yigenga sinyaboneka muraraba ko mutari ko muriko murakwabira mu cyogezi ba bantu nyene bamwe bose ba bantu buri kuri vya bari kuri vya bihano
ariko kandi ngarutse
twebwe rero kugira kutugiriyo iyo myerekano twarekaye n'amasanamu yo bantu bari kubarica ukuvuga yuko uno mwaka wonyene duharuye ibitegiri biteye ubwoba hafuye abantu barenga 2,225 abantu twarekanye n'amasaramu yabo turayerekana ngaya twende twarira busema twarabyerekanye mugabo nabo nk'abo bategeka hakugera kuzana ambasade yo muri ita mu Butaliyano kuzana ambasade yo muri Bwongereza kuzana ambasade zose za ambasade zose zibura zose ukaza bakoranye iburayo ugashyira muri sare igusikomira amashyi kandi bakoresheje n'amafaranga ya leta kuko kugira ngo umu ambasaderi yari mu Butaliyano cyangwa umu ambasaderi yari mu Bufaransa kuzaga mu biriji yakoresheje igitoro cha leta uba twagira ati rero ha ko muzo muraha amafaranga abantu bagikora barasesago amafaranga agenda ahubwo ha kuzana demokrasi acinyiza demokrasi ayo mafaranga ngo yaha abanyagihugu ubwo nyene atacike kurabo kuko bayakoresha nabi ikindi nacyo twabaza ni gute leta urimwe bwa buraya muganira na leta y'u Burundi mugabo yo leta y'u Burundi ikanga kuganira na barundi yari mu bigande muri Tanzania ikiriyondura iragenda iyaganira none abarundi bwo nyene ntibashobye kuganira ntibemeye ko baganira n'abarundi mugabo bagiye kugenda kuganira n'abakoroni bari cyo kandi bari kubarashwana
ego kandi birumvikana yuko abantu bashobora kutabona ibintu kumwe hamanyuma yaho bakabibona kumwe none kubanyagihugu kumbure batari bake bari mu gihugu n'abari hanze twarabonye amasanamu y'abari bari mu nyubakwa yabakiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi igitigiri nticyari gito harabavuga bati mwebwe umugwi wanyu uri kurushi muri bake cyane ntimuserukira abarundi canke uko ibintu bimeze mu Burundi mubona ico ciyumviro cabo bari mu gihugu cy'u Burundi naco nyene bavuga bati twebwe ibintu byifashe neza turemera umukuru w'igihugu system ihari turayemera baranayitoye kumbure bamwe bavuga ati twaranayitoye niyitegeka mwebwe muri ba Kenya nta gihugu kitagiramwe ibibazo bizokwamaho ngaho mu Bubiligi ngaho muri Amerika ahantu hose ku isi ibibazo biramaho ariko ntibisigura yuko ibyo bihugu byo kwama mu bihano umwe mu bivuga kwiki
ariho ivugo tugomba kurebya twa kwanyagihugu uravuga ari n'umuntu akakubwira ati babona umuntu bamuciye umutwe w'urwatembagara mu barabara n'umuntu wanaka no kwanaka bamwishe mbuga bamwishe ntibafatwa ugaza bavuga no muri Amerika abantu barafugo biyo muri buraya ngo abantu barafugo none iyo bapfuye bigenda gute iyo bishwe n'inzego za leta bigenda gute ubu rero ico gituma nibaza yuko abarundi bwe gusezerera iyo ngendo tinahari n'ahandi banandi barafugo twebwe igihugu cyo mu Burundi mumenye ko ari igihugu cyanyu sinibaza ukuntu ushobora kubona abantu bapfuye kikivunga bangana kujya mwa ugasanga babizwe akamizwe n'ingoma kuvuga rero ti twebwe Buraya turi bake turabye n'abantu bari Burundi kandi abantu bari Buraya hariho n'izindi mpunzi zisaga ziri muri Tanzania ari nyinshi gusumba iziri Buraya Iburaya ni kure kandi kuja Iburaya ni uburyo ni ibintu bidasanzwe bose barabizi mugabo je nibaza yuko ikintu kinyamukuru ni cyiyumvira umuntu agishikiriza mu Burundi nta cyiyumvira umuntu ashikiriza mbere iyaba mu Burundi umuntu yashobora gushikiriza nico kinyo cyiyumvira ni mu Burundi ndiba mu Burundi ngo gutegetse ni bari kujugumira ngo bugire ubwoba ngo basavye ngo ibintu niye ngo byerekane je naje ndiba
murakeka ko baba barajugumiye niko mubibona
barajugumije ndavye ivyo jandiko bavuze ukuru batuvuga ukuru bagiye ngenda kugenda babye yuko nabari baherekeje umukuru w'igihugu n'abari bari muze gushikira ngaha baranyirondeye bwanje ati ivyo bintu n'ukuri bihagarike je nibaza yuko ivyo bintu tugomba kubijamo ngo tumwe tubiharira ngo cyane abantu barafise uburenganzira nibo mu Burundi badashobora kugira uburenganzira bwo kugira manifestation aha turabukora rero ko tendeye de nayo ivuga ati twebwe natwe twarashigikiye umukuru w'igihugu kuba taze nabo bagira indi contre manifestation rero ko twebwe twasabye uruhusha leta y'Ububiligi bikaduha uruhusha tukagira iyo niyo yamamazo iyo yerekano kandi hari na condition climatique zimeze ukundi hakanye cyane abandi nabo bashimye kuja aho ashushe kandi twebwe nta kibazo kuko ni uburenganzira bwabo mugabo twebwe twari hanze twebwe twariko turavuga ibitagenda ucumengo ni nta mayuri yinzu yerekana yuko kubisanzwe kwa gateka kazira muntu kaguma gatosekara mwe uribaza yuko iyo tuba turi mu Burundi bari kwemerera iyo myerekano tabyo bari kwemera kandi barabigaragaje ubiravye n'abantu benshi novuga ati benshi bagiye kwakira umukuru w'igihugu tureke kubideha kuko ambasade reko navuga ambasade yose mu Burundi y'abarundi y'u Burundi kandi burayi bari baje leta yari yazanye nk'abantu barenga 200 n'abangahe hanyuma ntanduze nta siniyumvira yuko abantu bagiye mu bumviriye kumvise umukuru w'igihugu ko bose bose bumvira yuko bagiye n'umutima ucyoroye kuko uravye agahato uravye kuri basemerera se nibaza yuko bagiye n'umutima ucyoroye mugabe byo twe ndi bituraba imico bituraba gusa n'ibyo twakoze kandi twishimiye kandi twashimira abantu bifatanije natwe bakaza bakagaragaza akababare kwabo bakaza bakashigikira bene wabo bari mu Burundi batagira aho bavugira.
Urakoze cyane, birumvikana kandi ni byiza ko mwashoboye gushikiriza ibyumviro byanyu mugahagwa n'ubwo burenganzira. Reka tubandanye nakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika amaze akanya katari gato arindiriye ku murongo. Eric Iteretse, Eric Iteretse, uratwumva? Ego ikibazo cyangwa icyumviro Eli?
Yagiye icyumviro nuko mbona yuko ibintu byoza mu buryo twese tukaba bamwe. Yes.
Alo Eli, uratwumva? Ndumva ko Eli afise akabazo ku murongo wa telefone, harimo akaruru hasinzi ibyo Eli arimo, ariko nkuko twa twababwiye ku murongo wa telefone turiko turagerageza kuronka umuyobozi wa diaspora ndundi, sinzi ko mu buhinga bw'ivyuma bamufise, ariko nawe nyene yarafise ibyo ashikiriza. Barambye ko telefone iterekera kunda cyane. Ngarutse ku mutumire turi kumwe ku murongo wa telefone. None mushinga ntaye Aime Magera, intwaro ya Perezida Pierre Nkurunziza n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye bari mu myerekano, mwavuze mwarashikirije ivyumvire yuko mutazishigikiye kandi agateka ka muntu katifashe neza. None hokogwa iki ko systeme ari hari ubu? Hokogwa iki mwe mwifuza ko hokogwa iki?
Kwa kufuza yuko nk'umurundi wese yishira kizana mu Burundi, mwabumvise yuko ibyo bitigira biteye ubwoba by'abantu bariko barishwa. Dushaka ko ibyo ubwo bwicanyi bubanza bugahagarara, ibyo byo gutoteza abantu bikamaza bigahagarara. Turakeneye kandi yuko ubutungane butunganiriza bose, bugatunganiriza abarundi bose, ukabukabona ko abarundi bose ari bamwe. Tugashaka yuko abantu bose baje mu ntwaro babishoboye akazi kakaronka ababishoboye mugandika ntiyaba akazi kuko abantu bamwe ngo kubera ngo ni mu mugambi kanaka kuri ngo CFDD. Urabona yuko abarundi batangana badafite amategeko angana mu Burundi. Tukeneye yuko izo mbonera kure, izo soreso zimbonera kure zigenda zigafata abantu zigasanga umuntu yibereye mu itiro, zigasanga umuntu yibereye ku murimo, zikamwambura, zikamukubita, mbe zikundi kumica, zikamwica abarabiriye umutekano, ukaba umutekano kubahirizwa kuri bose. Nawe kuvuga ati
yego birumvikana, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane rwose.
Hanyuma hakaba ibiganiro, hagatunganywa ibiganiro byo ku Barundi bose kugira ibibazo bihari birangire. Ni ukuvuga yuko cya kiganiro cyame cyarusha cyari cyatanguye kigahera kika abo muri CNRD bakagenda na leta bakagenda batagishoje.
Ego mushinga na Aime Magera
kugira ngo iyo federute mu kapa yari yakoze ije mu ngiro.
None mu masegonda make cyane ibiganiro byo bahagati ya ndenande neza na neza, masegonda make
ibiganiro biba hagati y'abarundi bose, no kuvuga abarundi batavuga rimwe na leta n'abarundi
domeka ko amazina wifuza, amazina ubona yabo kwicarana na leta y'u Burundi, amazina nibande?
Leta hari umugambi CNRD uri muri leta, mugabo akaba ari umugambi ukomeye usenere kuko ni uri kurabura abantu benshi, akaba n'indi migambi nyene iri hanze iri mu nani iri hanze nayipfuna bayivuga. Imigambi yose mugabo atari bwabuhojojo bw'imigambi mirongo ine n'inga, mugabo ari imigambi ikomakomeye, hakabamo sosiyete sivile, ari sosiyete sivile irakora nayo yuriye ikajamwo mbere kugira ngo habe icyegeranyo, hakaba amasezerano atuma abarundi badashobora kujyana, amasezerano agarukana kandi agakomeza Arusha.
Urakoze cyane Eme Magira ngaho mu gihugu cy'Ububirigi kukanya wa Hai Radio Ijwi rya Amerika. Turagushimiye cyane, reka nshimire kandi nabashikirije ibyumviro byabo n'ibibazo ku mirongo ya telefone no kuri Facebook. Ndabashimiye cyane gose mu kiganiro muri sanga mwitabyemwo kuri uno munsi wa kabiri. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, abamfashije mu bwinga bw'ibyuma ni Diodone Cyubahiro. Mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru. Turabashimiye cyane mwese. Thank you.